mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamire ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Miriwe neza nshuti bakunze muri kumwe natwe kuri nogenekerezo rya 2022 ukwezi n'ukwa 10 muri 2017 muri siti ya gatanu muri kumwe na Jowe Diane na Hazwe zimwe zimwe mu ngingo y'ibyo ngiye kubashikiriza.
Tugenda nko mu bantu basigaranye inzu, umwana umwe akajya mu muhano umwe, undi akajya mu wundi, ko tutorara ngaha mu kirangara cy'inzu turemeranye na tukajya kubasendereza.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri komune ya Bugabira y'intara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi atagiraho akika umusaya inyuma y'imvura ivanze n'imiyaga yaguye muri iyo komune kwa gatatu w'indwi. Turiko turasozera iyo nkuru co kimwe n'iy'abarundi bahungutse mu ntara ya Makamba basaba gufashwa. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ngere ndabahe ikaze ndanabapfuriza umunsi wa Mungu mwiza. Abanyagihugu mu miryango igera ku 2000 yo ku mitumba ya Nyamabuye na Kigina turi muri komune ya Bugabira y'intara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi ntibagiraho bakika umusaya nyuma y'imvura ivanze imiyaga yasenyaguye amazu yabo kuwa gatatu w'inundwi. Ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Nawase ku mitumba ya Nyamabuye na Kigina iri muri komine ya Bugabira abasamburiwe amazu n'imvura y'isegenya yaguye kuri uyu wa gatatu bari mu bikorwa byo gusanura. Kuri iyo misozi barasikugura iyo mvura bita ikiza.
Hagashukara nkunga baranyirwa nyene hatubona amamaraguye. Se hakamye bisuma tubona amamaraguye. Ariyo yaho havuga urubuye nyene urubuye rw'intoze ya njira kamwe hirya yeje. Numva abana barambiye ati nzura bambutse baje kubambuka. Abana ati nimuze mwirukanka nimuze mwirukanka. Turahantu turi buhungire. Ubwo abana baciye baraje bageze ngaha. Ubwo turagize cyo cyo muri nyakabone cyo kibazo twagize nico gusamburwa amazu n'umuyaga. Ubu kibazo dufise nico kumotronse tuntu dusakaje urabona nk'ubu amabati yaragiye burundu tumo turapfa gusana n'afagira turi nko bikinga umusaya.
Abadashobora gusanura bavuga ko bugorovye baka indaro cyangwa bakarara hanze.
Reka nukubunda bunda aho ko umuntu yakabunda kugiti nuko ubona ko kugiti ese umuntu yoba hehe. Urumva hari ubwo bugorovye bakanduka bagasasa imisambi bijya banikiye hajya muntu uje bakagashuka honja hamwe twese ngaha mu rugo. Nutwana nange na indaro rufise nyene nange naba makarya. Haje tugahonja ngaha mu rugo haje guhonja aho tukaryama aho twese mu ncoro y'imbeho y'iki tugira inzara tugira imbeho byose byaduhera heje.
Tugenda nko mu bantu basigaranye inzu, umwana umwe akajya mu muhano umwe, undi akajya mu wundi, ukaba nka zitagurutse. None twegera gute ni ukwihangana. None ko tutorara ngaha mu kirangara cy'inzu turemeranye na tukajya kubasendereza.
Abo ku mutumba wa Nyamabuye bavuga ko imvura ibakiza bayiheruka mu kwezi kwa kane. Ni mu gihe mu bindi bice by'intara ya Kirundo imirima y'urutasi ikuze
mu kwezi kwa kane. Niho imvura yaherutse kugwa bica bihera ubwo izuba riguma ryaka amazu henshi hamwe hamwe barabomoye barahunze bamwe ngo bajya mu cyankuzo twebwe nta naho tuzi cyaratuyobeye. Ubu twebwe twemeye kunambira ko ngaha turasaba imfashanyo ubiyije twari tuzi uko tuzoca dutera none igiza gusenya.
Iruhande y'isakazo abo banyagihugu basaba no gufashishwa ibifungurwa bagiheza guhura n'ibyo byago. Buramatari w'intara ya Kirundo Mikiro na Mahomba yarabageze ko
ni imvura mbere uko twabisanze bese bavuga ko itari ni imvura kuko amazi yakoroka yari makeyi hakoroka urubura eruvanze n'umuyaga mwinshi cyane gose umuyaga w'inguvu nyinshi. Twasanze rero amazu ashika 157 yose yarasambutse cyane cyane ku musozi wa Nyamabuye no ku musozi wa Kigina aho Nyamabuye hoho ibiti byose byararandaguritse n'ibitungwa ingurube nyinshi zarapfuye zitwaye nayo mabuye y'urubura zicwa n'uwo muyaga.
Buramatari na Nkwabomba aratabariza ingo ziharugwa ku 2000.
Sadusanga rero ku iyo mitumba yo ndababwiye hafi ingo 2000 200 bose barageramiwe ibiharage bari barateragiye byose byaratwawe ibigori bari barateye amashu ibitunguru bari bateye impande yabuze cyoha byose byaratwahageze rero nakamaramaza usanga amabati amwe yavuye ku nzu amwe ari mu bushorishori bw'ibiti ugasanga amabati amwe banyine ntibakiyamenya kuko yaraguruka akarenga nk'imetero nka 50 ugasanga amwe nk'uko nabivuze amanye mu biti ayandi ari mu barabara ikabiyateye agahinda gose cyubituma dusaba nk'abagira neza bo bishobora boza bakagarukira ku iyo mitumba ibiri yo muri komune ya Bugabira
muri iyo mvura hari nabakomerekeye ariko abajeje intwaro ku gwego gw'intara ya Kirundo bavuga ko bavuye bacha barataha ko batari bakomeretse bibabaje mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Urakoze Jean Bosco ndarurinze tukiri ku makuru avugwa mu ntara imwe mu miryango imaze guhunguka mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi itaka isaba imfashanyo abayazina mugenzi wacu Fisi Munezero bamubwiye ko babayeho mu bukene butagira izina dukurikira inkuru yaduteguriye
Komine Nyanzalake ni imwe mu makomine y'intara ya Makamba yakiriye abaherutse guhunguka batari bake cyo kimwe na komine ya Kayogoro hejuru yibafashijwe gutahuka n'ishiramwe hase harabandi barundi bizana ku buryo bwabo abo nabo ngo ntivyoreshe kubamenya bose nk'uko bivugwa na Emmanuel Sanzerugeze mukuru wa zone Kabonga ahinyanzalake
rero dufise macane cyane akabaza ngo nase wa mukwezi guheze kwezi kucyene batangagongora impunzi abazi bava mu kambi y'induta ikambi imutendere bose ngutorizera yuko basika nka 210 bamaze gusika muri zone yacu ego rero bizanye baze mu mwaka uheze bava mu kambi nyarugusu no makambi y'induta bara bakiye batari bake nibo beze mbere gusumba n'abahungu nase bararenga abajana munani
Nyandwi Eric ni umutama w'imyaka 62 amaze ukwezi ahungutse ava mu kambi y'induta muri Tanzania arashimira leta n'ishiramwe hase kumfashanyo bamuhaye igihe yatahuka ariko ngo irikirahera
yo gahera baduhaye twaragatumiye ndaronse 70 nivyo bampaye nyangoti gari 30 nuko asigaye nkahemeza kundya bampaye hariya kimwe cyariho ampaye bya meza 3 navyo nyene biri hofi yo guhera abanyakiye nabo nyene ndinda kubako
Hakizimana Godefroy amaze ukwezi ahungutse ava mu ikambi y'impunzi y'Irusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kintu na kimwe twasanze afise ngo nta nifashanyo y'ishirahamwe hase yaronse avuga yuko mu bukene afise adashoboye kuronka n'imfungurwa zikwiye agaburira abana biwe ndwi n'umukenyezi amaze iminsi mike yibarutse
urazi nawe utanguye ubuzima bushyashya ata kintu cy'ufise maze gushika hano mugenzi uko kumubona afise ikibondo usaragira ibibazo byo kujya mu bitaro gukogwa bituye ku batware baranyakira cyacamba ati murindire igihe abandi baraba bariko bahunguka namwe muzoronka ifashanyo mu bandi kirema kubaho kwiwanje ni ingorane
kuri ibyo gufungura ngo ntibigoye gutandukanya umwana yahungutse hamwe n'umunyeshuri w'umusangwa kenshi kubera ubuzima budashemeye babayemo bamwe mu banyeshuri baherutse guhunguka baba badakerebutse
ikintu kiba hanze n'inzara n'ibikoresho bakoresha ku ishuri kubera ko batareza atamirima bafise tujya tuntu babatekereye umaze nk'ukwezi ubu turiko turahera atunze umuryango munini ari byo binatuma ku ishuri umenga ntashobora gukurikira nka neza nka twebwe turabarezi ikintu tubona twosaba ni ifashanyo kuri abo bana bahe barazi ubuvuba
Maurice Bayonga ni umusangwa yakiriye mugenzi we aherutse guhunguka ava mu gihugu cya Tanzania avuga yuko abahungutse benshi basanze amatongo yabo akiriho ariko ngo barafise ubukene bw'imbuto n'amasuka
urabona bashikiye mu ruzuba ntibagira imbuto nubwo boronka ahantu bajemagura bigori ntibagira iharage ntibagira bahaze ubuzima bwo mu Burundi ni kurima
Gadi ni yukuri buramatari w'intara ya Makamba amenyesha yuko atayobewe ibibazo by'abo Barundi bariko barasubizwa mu zabo akabizeza ko vuba bashobora kuronswa imbuto
bageje intwaro ndetse n'amashingiro n'amashyiramwe amwamwe araza arabafata mu mugongo n'abategetsi bamwe bamwe bo hejuru ndetse natwebwe mu ntara turiko turisuganya muri aka gatasi twinjiyemo turiko turegeranya ibiharage n'ibigori mu ntumbero kugira ngo twaronse imbuto muri ingi itangura ku munsi wa kabiri tuzoheza tubaronse
abarundi barenga 50 nibo bamenyekanye yuko bari bahunze iyo ntara ya Makamba abajeje intwaro bakemeze yuko 1,452 bakiriwe mu kwezi kw'icenda kurangiye I Makamba Chrissy Munezero kubw'ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari makuru avugwa mu Burundi ubunahumenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana dushikane mu kigwati c'inyarurambi ni muri commune n'intara ya Cankuzo mu seruko bw'igihugu cyo Burundi atubwira ivyo kwahukana mu miryango y'abasangwa butaka.
Umutuma wa Nyarurambi uri muri commune n'intara ya Cankuzo wiharijwe n'imiryango y'abatwishika 70 ingo zose zibamwo umusanga yarataye umugabo kaja kuwundi cyangwa ugasanga n'umugabo yinjiriye umugore. Twabaje bamwe mu bagiye bahukana baratubwira bimwe mu bituma bahukana. Maria Baragimara ageze ku mugabo agira gatatu n'imvyaro zitandatu yagiye kwa bigu bwa mbere afite imyaka 15.
Urumva ingorane zo kwahukana n'umugabo wa mbere twari twatanguranye ntwaye nkiri inkumi twaravyaranye abana batandatu. Hanyuma rero tumaze kubyara n'abana batandatu acaratora ubundi mugore. Atoye ubundi mugore afata nabi. Ndavuga ati je hako nubaho nkuko twopfuma duhebana. Uwa kabiri yarantwaye amajije kuntwara acaragira ingorane bamutwaye mu ruyigi nca ndaza kuba ubundi mugabo wa gatatu rero turi kumwe.
None bo murekura kaza. Uhafutuye ugasubira kuri ubu?
Oya twasubira na cyo kunda. Mu batwa bala meje nabi. Niyo kwemera ko dusubira na mvuye hanze.
Eka n'abagabo barongora bakiri bato kandi bakihuta kwa ukana. Ndere ya Budigoma nabo nyinageze ku bagore batatu.
Warongoye ufite imyaka ingahe?
Narongoye ufite imyaka 16. Ubu wa mbere twabyaranye ituro zine. Hama duca dutana dufitaniye abo bana bane. Uwa kabiri naramuzanye ntitwamaranye iminsi myinshi twaramaranye nk'ukwezi acaragenda. Hama ubu turi kumwe n'uwo twagiraniye ubugeni ino. Ariko nawe nk'ubu eje bundi nawe ne yari yahindutse. Mugabo mwiso naramutumye ko yongera aragaruka. Ubu niwe turi kumwe.
Abana mwagiye muravyana nabo bagore bari
abo bana twagiye turabyarana nabo bagore bari kwabanye nababonye
wirukanye umugore ajana nabana
kuva kuri uwo mugore dufitiraniye abo bana bane akamara kubagiye kuwundi umugabo nta bujeje na kuguma ndamurondera ari kuwundi umugabo agenda twaye abana hanini igituma twe dukunda guti kwahukana cyane batwikeka cyane iyo turi kumwe hoho cyuko turatemberana n'abakobwa b'abanyagihugu utusanga bari ko baratwinuba cyangwa badusanze nk'ahantu mu kabare bavuga ati bagomba yuko dusambana bigatuma rero mucamusika muhira muguma mukorogana.
Imisa yo muri ico kigwati ishima kwakira abagore bahukanye gusumba kubana n'inkumi. Matumi Alexandre ni umusore ari muri aba
bisanzwe inkumi n'ikintu nyene ivyo bintu nyene bisika akaguma yahukana kubera uko muba mubanye mutaba muhuza. Hama rero je samita matirika kuno zani nkumbi burinzane ubavyayi ati kuvuga ati tuzoharanira tu umwako akoze ikosa zohanura ubundi ubundi na wakoze ikosa hanura ubundi.
Ndega ni kuki vyoroshe kwahukana mu batwa. Matilda Bunani ni umwe mu batwa imboneza ari mu baremesha kiyago.
Abana b'abakobwa nta kwihangana bagira. Yaba arabandi babihangana bagakwiza imyaka yo kubaka bakaza kwandikisha.
Igiteye amakenga nuko muri ico kigwati naho haboneka ibyo guhuza ibitsina benshi bavuga ko ibijyanye no gukoresha agakingirizo atacu babizi ko
hano abatwa mwebwe ibintu byo gukoresha udukingirizo murabizi.
Dukingirizo nyine ahanini je case ngaha antavyo mbona akweje ntavyo mbona
dukingirizo nkatweje de kuko inyigisho ntacu bantu miramwe
urumva nivyo ntavyo menye
ntadashobora kumenya.
Abajeje intwaro n'amagara y'abantu muri commune ya Cankuzo bavuga ko amahimiriza aba nkuko aba mu bandi barundi ariko bakavuga ko abatwa ari abantu bashaka kwifatira urundi murongo w'imibereho gutyo bigatuma batajana n'ibihe. Mu Cankuzo Fidel d'Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nuko rero zimwe mu nkuru turiko turabatunganiriza ku munsi wejo harimo inkuru z'ugwaruka gwo mu Rutana ruvangaho mu Rutana rukaja mu bihugu bitandukanye harimo za Oman na amakenga ni menshi ku bavyeyi b'ubwo gwaruka kuko batababazi ikibatwaye nimuzocikwe ni inkuru igihe c'isaha indwi ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda tuzogaruka kandi ku ngwara yakorera iri kwiravugwa mu ntara ya Cibitoke Ijwi rya Amerika turabandanye n'urutonde rw'iganiro tubafitiye muri kano kanya duha kanya mugenzi wacu Oriane Itangishaka ayagene muri rimbyi w'umurundi kazi Uwimana Justine batazira Dudu aza gutangura atubwira ivyerekeye akaririmbo kiwe Imana yacu ni nziza
Egome iyo ndakumvise gaciye ku radio numva gushima Imana cyane nshima Imana kubw'ivyo yankoreye nshima Imana kuko ari Imana kuko Imana uri muri yo mukuri aryoherwa cyane naho baba ubu babaye uri mu Imana uraryoherwa nikunda kumva naho mba ndicese mba nahuye bitumutungura gato cyane numva ndyohewe cyane kuko binyibutsa ko kuba mu Imana ari byiza cyane
ubu tubwire none Dudu igihuhusi wahuye na cumi mu buzima mu 2015 gituma ushima Imana ya gukuye muri cyo gihuhusi kaguha ubuzima bwo kwizera muri yo cyane cyane ibihe bitari byiza umudukira ku mayange
ego mu cyane yewe nsanzwe ndi niko ndi Imana nkore Imana ubuze cyo kuririmba ego nshimi Imana cyane ku Imana vyema nyiri tugiza kera yo kwinkunda mu mwaka wa 2015 mu mwaka utanyoroheye cyane kuko hariho ibyimburu nyinshi muri igihugu cyacu cy'u Burundi byari bije bitumeze neza cyane ku Barundi ariko kubizera Imana cyari igihe cyiza cyo gusenga Imana no kwegera Imana no kuyaga Imana ifite igomba kuko ni byiza cyane kuyaga Imana rwose kuko Imana iravuga kandi irakora rero muri iyo 2015 jewe umujyi wanjye ntibyari bimeze neza njyari meze neza kuko urumva uwo twari twubakanye yari muri politiki cyane yari muri politiki rwose ku buryo byanatumye mu rugo haba igihuhusi kidasanzwe icyo gihuhusi ari nacyo cyatumye uno munsi dushobora kuba tutari kumwe kugira ngo bigende gutyo umugabo yaratewe cyane yaratewe kuko yari afite umugenzi niwe yibaza ko ari umukozi w'Imana yibaza ngo umuntu ashobora kumushikana ku bintu ariko ijambo ry'Imana yabonye ngo avume yigira intego z'umwana w'umuntu uwo nawe ntiyari wundi yari umunyapolitiki icyo gihe yari ashishe rwose nagifara umunyapolitiki yitwa Odifax ndabitoreye uwo munyapolitiki yitwa Odifax ndabitoreye yari amushusha cyane muri ibyo bintu bya politiki yari umuntu yamutwara mu modoka akamwinjiza muri politiki nyinshi cyane ni kuri byaranze ngabanije rwose ku buryo numvise umutima wanjye usa n'utabyakiriye neza cyane ubwo jyewe narasengera Imana nkabajya Imana mbega Mana ibintu bike biri ku biraba ni bike nkabona nyine nkagira n'inzozi nkabona ibitero nyine mu rugo wanjye mugabo nabishyizeho kubyereka Imana byagarukiye aho kuko we imva yaguma amubwira ko ari mu by'Imana aze mushikana kure mu by'Imana amwereka ibya politike amwigisha kugarariza abaganza igihugu ariko ijambo ry'Imana naryo ryaba rifise icyo rimbwira ijambo ry'Imana yavuga ngo mugamburukire abaganza twahamagariwe kuba kugamburuka no kubasengera muri icyo gihe rero urumva ko we yari yatwawe n'icyo oye ariko mushima Imana ko jye nahagaze n'umukenyezi ntibandanya gusenga Imana urazi ko izo mvururu zarabandanyije bigeraho Imana yonyine yiciriye urubanza Nicho gihere namaze kwisanga ndije yine nabayeho mu buzima bugoye cyane. Kuko dufitanye abana bane aribo nino munsi fishe mukuru yiga mu yatatu umutonya we urumva ko cyari bwana tangusha. Nisanga ndije yine mu buzima bugoye mu buzima bw'amarishwa mu buzima yene umuntu w'umukenyezi uba utamenyereye kubaho uri wenyine byari ibintu bikomeye cyane kuri jewe byari ndanibaza mbega yene ndyamahe bwaca nkamubega mana ngo ajya kwira ibibazo byari umukogo cyane byari byinshi cyane ni muri icyo gihe rero aho nakorera ibikorwa by'imana muri eglise roche nisanze muri ibikorwa by'imana bya misi yose narageze ahantu nyine numva nihebye nta mugenzi nari ngifise kuko bamwe bahagiye bibaza ati nawe ashobora kuba ari muri ibyo ariko imana ishimwe yuko yo iyo uyizegera kuvugira ibintu ubuntu bwo kugiteza iteka n'icyubahiro umutambukanye mukuru w'igihugu cyacu mama bonu sino namuvuga no mu izina kuko ni umubyeyi nubaha cyane yaje nini na imana kuri jewe ni kuri imana imumpigagirire cyane.
Ni imwe mu bavyeyi nk'uko uvuga yuko barufise abantu baba mama bagufashije muri ivyo bihe bitari byoroshe nk'uko bivuze umutambukanye w'umukuru w'igihugu yabaye umwe muri bo. Turagaruka kuri icyo kibazo cy'umukenyezi afasha ubundi, ariko mbere ko tubandanya wavuze yuko umugabo wawe yari mu bagwanyije ubutegetsi nawe ugasanga umutima wawe siho uri kuraja ugasanga hari ibibazo mu rugo rwawe nk'umukenyezi ariko arakumva ari mu bihe nk'ivyo yo vyifatamwo gute iyo umugabo afashe inzira imwe nawe umutima umubwira gufata iyindi nzira yo vyifatamwo gute
n'umukenyezi iyo bari kuraca muri ibyo bihe ni umubwira ngo nahungire muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo harimo inkomezi, muri Yesu Kristo harimo gufashwa, muri Yesu harimo guhungira bukwiye kuko Yesu arazi kuvugira abatazi kuvuga. Kuko Yesu agufumbatiye mu kiganza ciwe nasanga ata kintu na kimwe ushobora kuba niyo nashoboye kuririmba ijya ndirimbuga ngo hari ibyizigiro ku wamenye Yesu Kristo. Ni kuri inkomezi ziri muri Yesu Kristo zirakwiye kugira ngo zizigame uwo mukenyezi ni muri ibyo bibazo. Ntawungire ku bana b'abantu cyangwa ngo yumvire naka cinshuti kuko harashobora gushikaho izo nshuti ziguheba zigasanga ziraremerewe n'ibibazo wa mugenda kuzitura ugasanga bararemerewe. Ariko Yesu Kristo niwe yavuze ngo abarushye abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Aravuga ngo nimwikoreze ingata yanjye itababaza. Yari azi ko ingata z'abana b'abantu zishika zikababaza. Rero uwo mumama uwo mukenyezi ahari iyo bari kwaraca muri ibyo bihe ni umuterera intege guhungira muri Yesu Kristo honyine niho hariho ubuhungiro.
Uvuga ko yohungira mu Mana, uravuga kandi ko ari ikintu gihambaye kuba umwigeme cyangwa umukenyezi afise umuntu w'igitsina gore yubaha Imana amwitaho kandi ko kiba ari ikintu gikomeye cyane. Udusobanurira kuri wowe wavuze ko umutambukanye w'umukuru w'igihugu yabaye umwe mu bakenyezi bagufashije, tubwire muri make uko yagufashije n'abandi bakenyezi wari ufise baguteye intege muri ibyo bihe bitoroshe.
Ubwo mu cyane murakoze. Icya mbere cyo nuvuga cyane ku yamfashije yaransengeye rwose, yaransengeye yarampamagaye igihe kimwe mbabaye ndushe ngirirwa ubuntu arengana ahantu nari nicaye kuko urazi ko agendanirwa n'abantu benshi cyane biragoye kumushikira. Ariko Imana uwo munsi yari yanshiririra aca aho hantu nari nicaye twari muri Eglise ariko araramutsa abandi ngirirwa ubuntu bwo kuramutswa nawe nanjye nsanga yampaye ukuboko. Uko kuri mukuboko sinamubwira nti ndifuza ko mwonsengera ngo wamukoze cyane ni kuko numva ndushe cyane. Acarambwira yaratwenda acarambwira ngo Imana ishimwe cyane. Acarambwira ko azompima ko akansengera. Ntibyatebye burya mu gitondo yarantumye ko umuntu arampamagara ndagenda ku ishengero aransengera arangaburira ijambo ry'Imana aranshingira intahe nawe ibyo yaciyemwo arantera intege arambwira ko bishoboka yuko umukenyezi abandanya abaho mahegre y'ibibazo aba ari kwaracamo. Muri icyo gihe naramaze umwanya ndiko ndiyumvira ibyo ariko arambwira, hanyuma hageze umwanya wo kunsengera niho numva nuzuye ubushobozi numva nongewe inkomezi. Hejuru yo kunsengera naho nyine yarambaye hafi mu buryo buboneka yambaye hafi ndibuka rimwe umwana wanje barigeze kumugonga aragira akisida icyo gihe n'ukuri nta buryo nari mfise kuko yari yagize akisida ikomeye kandi n'uwari yamugonze nawe ntiyari yiteguye guca mu bwoko bwo nyine uhagihanganye nyine bimeze muri icyo gihe ibuka ko Imana yakoze igitangaza uko byamushikiriye na konzi ariko nuko nzi ko n'umumama yuzuye umutima w'urukundo cyane akunda abana kandi ashyigikira abantu bari mu bibazo yagira ubuntu bwo kubimenya nawe Imana yamushoboje kugira icyo akoze
none yagusengeye yagusengeye azi neza yuko umugabo wawe yari ari mu bariko baragerageza kurwanya ubutegetsi
cyane rwose yari abizi rwose yarabizi kuko yarabimenya urabona abantu baravuga kandi ega ntibyari byimigeje byaje ahabona yarazi ko ariko aragirira neza umutambukanyi umushinga nahe ariko aramugwanya yarazi neza yuko ariko arafasha donc umuntu nyine ari contre harageze naho ngirango n'abantu bamwe na bamwe bashobora kubibona batamutahura ariko we n'umukozi w'Imana nta gihe na kimwe yigeze areka kumba hagufi yarambaye hafi akansengera muri ibyo bimwe byose uko byagiye birakurikirana ntiyigeze haranageze naho abagenzi bamwe bameba ukabona nyine n'abandi ko bacinye no kumva dushaka ati umugore wa wundi yirirwa arajya gushyira amabuye mu ibarabara yirirwa arajya kurwara atoya ukabona nyine ko bantinya kumvugisha bantinya kunyegera ariko we ntagiye na kimwe niba naragiye ubuntu guko yombona hafi cyane ntagirirwa ubuntu guko yoca iruhande yaho noba nicaye ngo areke kundamutsa oya nibuka indamukanyo yiwe minsi yose yamambaza ngo abana barakomeye abana bamerewe neza nawe umerewe neza mu mwami Yesu aje nimubwira nti yegome n'amahoro yego niko byagenda
yego hari n'indi ndirimbo waririmbye yitwa umva amasengesho tuyumve gato hama uratubwira iyo ndirimbo wari kusengera iki byagenze gute
igome cyane muri ibyo bihe nyine bitari byoroshe ni ibihe umuntu nyine usanga aciyemo atari yiteguye ugasanga birahahamura iyo utaronse rero umukenyezi ashoboye kugushyigikira muri ibyo bihe ngo bikomeze usanga ari ibihe bigoye cyane usanga bishobora no gushyikira yaho wiyumvira ukiyahura ariko iyo ufite Yesu Kristo ukabwira nabo bamama bashaka kugufata mu mugongo gukora ubuzima burabandana yewe nanjye rero muri ibyo bihe ariko ndacamwo nararushirije kubona Imana ku rwego ntashobora kubabwira nyuma yaho uwo mubyeyi atangiye kunyiyegerereza niho wabona ko igome n'abandi rimwe na rimwe batangiye kujya barakurikiza ku ijisho bakandaba bakankomeza ntibagiye abapastori banjye nabo nyine barambaye hafi barankomeza baranshigikira ego hari uwundi mukenyezi nawe nyine yashoboye kumba hafi yakoze ku mutima wanjye uwo mukenyezi nawe yashoboye kumba hafi si uwundi ni mukenyezi yitwa Nahayo Esperance uwo mudamu yarambaye hafi rwose mu gihe naba ahantu hagenyine niwe muntu yashobora gushika muhira akaza kundaba bari kuba ararasa kuko twe twaba mu karitsiye ya Nyakabiga byari bigoye cyane ariko muri icyo gihe yarashobora kuza kandaba akaza bigoye ntatinye karitsiye ajemo ntatinye ko bashobora kumugirira nabi akamba hafi ni umukenyezi yashoboye kunkomeza nawe nyine akambwira ko ati ni ukuri ni ureme ni ukomere Imana iri kumwe nawe Imana itagushoboza
Nukuranchu tiba kumzi, mriko mviza, ijwi ya Amerika ni Samira ni Washington DC, mukirundi no mu Kinyarwanda, kawino ngaha, duchwe dusto zirira, igano tukwetu ya fiti ya mrika no kanya, mukirundi ni Kinyarwanda,
ariko tubasigire kano karirimbo ka Dudu Imana yacu ni nziza. Dudu akaba yari umutumire mu kiganiro muri Isanga na mugenzi wacu Ohiani Tangishaka nawe nyene ya akenuye. Diane Nahazwe, Fatuma Rimasi Kalala mari kumwe muri kano kanya. Tubifurize rero umunsi wa Mungu mwiza. Ahanje tuzokongereje igihe cy'isaha indwi mu kiganiro iwanyu mu ntara.